Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika iratanga ibiganiro byayo muri kino gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi ku munsi wa mbere tariki 14 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2015. Aha dusamiranira ni Washington DC. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi, muri kumwe na Louise Bigirimana aremesheje ibiganiro byo muri kino gitondo. Turabahaye ikaze.
Navuga ko ntanyuzwe kuko nk'agapande niho kukwereka ukuboko ugafatamo urutoki rumwe, wabonye n'abaturage ubwabo ko bavuze iriya ngingo y'ijana na rimwe.
Uyu ni umwe mu Banyarwanda bavuga ku ibwirizwa shingiro riheruka kuvugururwa igihe bari bahejeje kurisobanurirwa n'abadepite. Inkuru co kimwe n'izindi zirimo inkuru ya Leta Zunze za Amerika iteka Abanyamerika mu Burundi kuvayo, y'amasezerano y'i Paris ku bidukikije n'izindi. Turazibashikiriza mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Mbere y'izo nkuru zose, tubanze duha kanya mugenzi wacu Oriane itanga ishaka dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi yaduteguriye. Mwaramutse Oriane.
Uraho neza Louise Bigirimana, ndabaramukije na mwese mutwumva muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere. Duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu Bufaransa, ibiharuro vya mbere vyavuye mu matora ya y'uturere tw'igihugu cy'u Bufaransa ejo ku munsi wa Mungu yerekana ko abatoye badashigikiye umugambwe wa Front National ugwanya amategeko yorosha ugutanga uburenganzira kubipfuza kwimukira mu gihugu cy'u Bufaransa. Umukuru w'umugambwe Front National Marine Le Pen kimwe n'umusengezanya wiwe Marion Maréchal Le Pen bempi ntibatowe mu turere dukomeye tw'igihugu cy'u Bufaransa, kandi n'umugambwe wabo ntiwatsinze mu karere kagira gatatu kagizwe ahanini n'abadashigikiye uwo mugambwe. Yamara umugambwe Front National wagize amajwi menshi mu turere dutandatu tugize uturere 13 tw'igihugu mu matora ane ya mbere yabaye haciye indwi, ariko amatora ya nyuma yerekana ko uwahoze ari umukuru w'igihugu Nicolas Sarkozy n'abamushigikiye baronse amajwi menshi mu gice cya kabiri cy'amatora. Amajwi avuye mu duce 13 twose tw'u Bufaransa yemejwe kuri uyu wa mbere bizoba ari agahombo gakomeye kuri Le Pen. Yari yizeye intsinzi mu kumubera inzira igana kukwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2017 agahiganwa n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Sarkozy kimwe na perezida w'umusosialiste ahari ubu François Hollande. Ibihugu bikomakomeye ku isi vyaraye birangije inama kumwe n'imigwi itavuga rumwe mu gihugu ca Libya, aho bemeje ingingo yuko bashigikiye umugambi w'uko hashingwa leta igizwe na bose ishigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Intumwa ziva mu bihugu 17 n'amashirahamwe ane akomeye ku isi yagiranye inama n'abategetsi ba Libya i Roma ejo ku munsi wa Mungu. Iyo nama ikaba yari iyobowe n'umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga John Kerry kumwe na mugenzi we w'Utaliyano Paolo Gentiloni. Iyo nama ibaye mu gihe amareta abiri muri Libya atumvikana yari yiteguriye gupfundika amasezerano ya leta igizwe na bose muri Maroc kuri uyu wa gatatu muri yindwi. Ejo mu kiganiro Kerry Gentiloni n'intumwa ya ONU Martin Kobler bagize n'abamenyeshamakuru, Kerry yavuze ko hageze ko inzitizi zose zikugwaho kugira haboneke intambwe muri kazoza keza k'igihugu cya Libya. Kerry yavuze ko urwandiko rwashizweho urukumu n'ivyo bihugu bikomakomeye ku isi i Roma rwasavye ko impande zose zemera gushira ibigwanisho hasi mu buryo buboneka nyuma yaho amasezerano y'umwumvikano azoshigwa ko urukumu. Mu matora ya mbere muri Arabie Saoudite arekuriye abapfasoni kuja gutora no kwitoza, abapfasoni bashika kuri 13 bamaze gutsindira ibibanza by'ubuyobozi bw'inama mpanuzwa jambo ry'ibisagara. Mu biharuro vya mbere vyatangajwe ejo ku munsi wa Mungu, Salma bint Hizab El Otaibi niwe mupfasoni wa mbere yatsindiye ikibanza cy'umuhanuzwa jambo w'igisagara, atsinda abagabo indwi n'abandi bapfasoni babiri mu kibanza cy'ubuyobozi bw'igisagara cya Madraka ku birometero 150 uvuye Maka. Site za internet zizegamiye leta n'izigenga zimenyesha ko abanye Arabie Saoudite bashobora kuba batoye abapfasoni b'abayobozi bagera kuri 17, ariko igitigiri cya nyuma ntikiratangazwa. Ishiramwe rihanira gateka kazira muntu Human Rights Watch rivuga ko naho habaye utunenge mu bikorwa byo kwiyamamaza hamwe no kwiyandikisha gutora, abapfasoni bagera ku 900 kuba kandida ibihumbi bitandatu nibo bahiganywe mu biti bigera ku bihumbi bibiri. Abo muri Human Rights Watch bavuga ko ingendo zo kubibanza byo gutoreramwo kimwe n'uburangamuntu bwasabwa abakenyezi benshi badafise byarabaye intambanyi ku matora. Abategetsi ba Arabi Saudite bavuze ko abapfasoni bagera ku bihumbi 130 nibo biyandikishije gutora, abo bakaba ari ca 10 c'abagabo biyandikishije gutora. Abategetsi mu buraruko bushira uburengero bwa Pakistan bavuga ko mu gitero ca bombe caraye kibaye mu iduka ridandarizwamo impuzu ejo ku munsi wa Mungu cyahitanye abantu 23 hakomereka abandi 55. Icyo gitero cyabereye ahitwa Parashinar mu ntara ya Kuram, agace gasa na kigenga kakaba kari ku mupaka wa Pakistan na Afghanistan. Umutegetsi mu gipolisi cyaho aho Ikuran yabwiye ikinyamakuru cy'Abafaransa ko iyo bombe yari inyegeje mu isakoshi yasizwe muri iryo duka. Umugwi w'intagondwa z'abayisilamisti b'abasuni bita Lashkar-e-Juvza nibo biyitiriye icyo gitero.
Kengurukiye Uriane nitanga ishaka ku makuru heje kudushikiriza tugume hafa ariko kugira uhave udushikiriza incamake yayo imbere yuko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanya mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Makuru yo mu biyaga bigari tuyahere kuri inkuru. Leta z'umwe za Amerika zisaba abanyagihugu bayo bafata ingendo mu Burundi kuzihagarika, igasaba n'abasanzwe bari mu Burundi kuvayo vuba bwango bigishoboka. Mu rwandiko yasohoye ku munsi wa Mungu tariki 13 z'ukwezi kwa 12, Leta z'umwe za Amerika zasavye ku imiryango y'abakorera Leta z'umwe za Amerika mu Burundi iva mu Burundi cyo kimwe n'abandi bakozi badakenewe cyane. Ambasade ya Leta z'umwe za Amerika ivuga ku imfashanyo ishobora guha abanyamerika bari mu Burundi ari imfashanyo yo mu buryo bwihutirwa yonyene. Ingingo shasha itangajwe isubiriye ingingo yari yaratangajwe ku igenekezo rya gatatu z'ukwezi kwa 11 yahamategeko abanyamerika kuvyerekeye kugendera mu Burundi. Iyo ngingo ifashwe kubera umutekano bandanye utosekara mu Burundi nk'uko iri tangazo ribandanye ari bivuga. Ubwicanyi mu Burundi bwatanguye nyuma y'aho abanyepolitike batumvikaniye ku matora hamwe no kumpari zijanye no kwitoza kwa president Nkurunziza mu kiringo kigira gatatu. Ibitero by'inkoho hamwe na magrenade bikogwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu Burundi biba nka misi yose, ariko gushika ubu ibyo bitero ntibiba birondera abanyamahanga. Iri tangazo risaba abanyamerika ko boguma mu mazu yabo bakaja kure y'amadirisha n'imiryango mu gihe hogira ububatera. Muri iki gihe Leta y'u Burundi ntigenzura 100% ibikogwa by'inzego zijejwe umutekano nk'uko iryo tangazo ribandanya ribivuga. Igipolisi n'igisirikare kiri mu bikorwa bituma abantu batoroherwa gutembera nk'uko babyifuza. Igipolisi cyarasatse amazu y'abanyamerika b'abasivile bikekwa ko baba babitse ibigwanisho. Abanyamerika bifuza kuva mu Burundi basabwa kwisunga ingene umutekano wifashe kandi basuzume n'ibijyanye n'uruja n'uruza rw'indege bashobora kwifashisha. Amakuru avugwa mu Rwanda bagize inteko ishinga amategeko imitwe yose mu Rwanda ejo barasobanuriye abanyagihugu ibyahinduwe mu ibwirizwa shingiraho banasaba kuzotora ego muri kamarampaka. Eric bagira ubusa tubwire ido nido giyo nkuru.
Muri izi ngendo z'abagize inteko ishinga amategeko muri rubanda basobanura impinduka ziri mu itegeko nshinga rivuguruye. Bakomeje kwibanda kuruta ku ngingo y'101 irebana na manda ya perezida wa Repubulika. Iyi ni ingingo yavanyeho manda y'imyaka 7 ishyira ku myaka 5 ariko inateganya inzi bacyuho ku myaka 7. Uwamara gutegeka iyo myaka 7 akaba yakwiyamamariza imyaka 5 ikurikira ishobora kongerwa rimwe. Baravuga ko ari abaturage bafite amatsiko kuruta ngo bamenye niba koko bashobora kuzakomezanya na Perezida Kagame nyuma ya 2017. Barasobanura n'izindi ngingo nke cyane mu gihe zisaga 50 zavuguruwe. Abagize inteko ishinga amategeko bararangiza gusobanura nk'aho twari turi mu karere ka Rwamagana mu mirenge ya Nyakaruro na Muyumbu. Bagahamagarira rubanda mu buryo butaziguye kuzatora yego muri referendum nk'uko senateri Narcisse Musabeyezu yabigenje. Abaturage bafata amajambo mu ruhame, bamwe baravuga ko bishimiye gutora referendum, abandi ari kuzatora Perezida Kagame, harimo n'abatazi ingingo y'101 bavuga ko basabye ko yahinduka ku murongo utari muto wagarukaga ku bintu bisa naho ari bimwe byo kwihutisha ibikorwa bagatora umukuru w'igihugu Paul Kagame. Ubwo yari mu ruhamo umusaza Tadeye Hategeka Imana yatunguranye, yasabye ko itegeko nshinga ryagera kuri rubanda mu nyandiko bakaryisomera bakarisesengura ingingo ku yindi bakanarisobanurirana. Ijwi rya Amerika yegereye umusaza by'umwihariko imubaza impamvu bifuje batyo.
nabanje kuvuga yuko tuzi gusoma no kwandika kandi amakuru yose atambuka amenshi turayasoma kandi nkunda gusoma n'ibinyamakuru niba nsoma rero ibindi binyamakuru nkamenya amakuru yabaye mu bindi bihugu cyakabaye ngombwa niba nsoma bibiliya ntagasomye itegeko nshinga kujyana naryo ndimenye turi kuri sobanurira abandi kandi nanjye nshobore kuryiweza kuko uko wabonye ikintu ukagisoma kirushaho kugucengera ukanagisobanurira abandi
ibyo babasobanuriye uranyuzwe ntunyuzwe
jewe navuga ko ntanyuzwe kuko ni nk'agapande niho kukwereka ukuboko ugafatamo urutoki rumwe wabonye n'abaturage ubwabo ko wavuze iriya ngingo y'ijana na rimwe kandi wenda hari nk'esheshatu cyangwa umunani izindi zahindutse kugira ngo ndebe izindi nsanzwe nzi zo muri 2023 ndetse n'iza repubulika ya mbere nkumva narazisomye cyakabaye ngombwa rero yuko n'izindi ngingo nazo kuzimenya ndetse bitabaye na referendum ubwayo n'igihe tuzaba dutora perezida wa repubulika n'abandi bayobozi wagira aho unenga ukagira aho ushima noneho ugashobora gutora koko icyo nawe wumva gishobora kuzakungura
ukurikije uko wabasobanuriye birangiriye aha nimuzabona iryo tegeko nshinga ryanditse cyaba harimo icyuho
icyuho cyaba kirimo twaba mbese bari nk'uko wabwira umuntu uti ariya hepfo hari iriba ry'amazi hakajya ku iriba ariko ntiragira yatahana
senateri Musabeyezu yamaze impungenge bafite icyo cyifuzo ko ibyo bizakorwa abahagarariye inteko ishinga amategeko barasaba abaturage ko batazabatenguha muri kamarampaka mu kiganiro nagiranye na senateri Musabeyezu nabanje kumubaza mu by'ukuri icyo bifuza ku baturage mu kubasaba ko batazabatenguha
turayifuza ko kuri 18 ku ngingo ya kabiri y'itegeko nshinga yacu iravuga ngo abaturage ni bafite ububasha bafite ubutegetsi kugira ngo ibintu bihinduke cyane cyane manda repubulika manda ya perezida wa repubulika ni uko hakora referendumu bivuga ngo kuri 18 turabasaba ngo nibyo twahaye inteko yabakoreye babyemera bazavuge yego
nyuma rero uravuga muti mutazadutenguha ibyo bivuze iki
bivuze ko niyo badutumye ibyo twakoreye nibo twabikoreye ibyo twakoreye ni bashima kugira ngo bazabyerekane nuko bazatora ibyo twakoze
kubatenguha nuko baba batoye oya
kudutenguha nuko batoye oya nyine kuko itegeko nshinga ni iryabo ni iryacu nibyo twaritoye
hari bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu byatangiye kunenga imyitwarire y'abahagarariye rubanda muri uku gusobanura iby'itegeko nshinga baravuga ko niba amahanga anenga inteko ishinga amategeko y'u Rwanda gutekinika cyangwa se kudacisha ibintu mu mucyo kuri iyi ngingo abayigize bagakomeza gushishikariza rubanda gutora yego muri referendum byaba bigaragaza ko igitekerezo cyo kuvugurura itegeko nshinga kitaturutse ku baturage muri izi ngendo mu karere ka Rwamagana hari abasanga nubwo basabye ko Perezida Kagame yakomeza hari ibibazo byagombye kubanza kuva mu nzira uyu wamugariye ku rugamba yavugaga mu izina rya bagenzi be
ibyo badushimije twishimye ariko bwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame abamugariye ku rugamba murehe mwafatanyije kuba uri igihugu baragushaka ari ibibazo bafite bibabangamiye abandi bane kubakemura kubera tuzaba muze bishyira mu nda zabo wowe uzazibakemurira kubera ko aho tubigeza ntabwo bikemura
ikibazo kimwe bibiri bitatu wumva ko yakemura ni ibihe
turi mu nzu gusa nta sambu tugira nta hantu dukinga imiryango yacu dufite natwe ubwacu dupfuye ntabwo tubona aho dukingurwa kandi ntabwo tugira aho guhinga nta mituweli imiryango yacu ifite
itegeko nshinga rivuguruye rigomba no kwemezwa ribumbatiye ingingo 170 na 7 mu gihe ririho rigizwe n'ingingo 203 izi ngendo z'abagize inteko ishinga amategeko zizakomeza kugeza ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 12 akabagira ubusa ijwi rya Amerika irwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda
ibihugu 195 biri pari mu nama y'ibidukikije byarahavuye ku munsi wa gatandatu biremeza amasezerano yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe inyuma y'indwi zibiri ibyo bihugu byari bimaze biharira ku masezerano yoboneka inkuru y'umunyamakuru wacu Diane Nininahazwe
je n'entends pas d'objection l'accord de Paris pour le climat est accepté
n'umushikiranganje jeje imigenderanire y'Ufaransa n'ayandi makungu Laurent Fabius aho yariko amenyesha kuri uno wa gatandatu kw'amasezerano yitiriwe Paris kwihindagurika ry'ibihe ahevye akaboneka inyuma y'indwi zibiri ibihugu vya rutura mu butunzi n'ibiri mu nzira y'iterambere vyari bimaze imisi biharira kucoja muri ayo masezerano ari ku mpapuro 12 akaba yemejwe n'ibihugu 195 agize hanini n'ingingo zerekana ingene ibihugu bitandukanye vyayemeje bigiye guhangana n'ihindagurika ry'ibihe mu kugabanura ivyuka birungikwa mu kirere ku buryo ubushuhe butarenza degre Celsius 2 ibihugu biri mu nzira y'iterambere navyo bigafatwa mu mugongo kugira ngo vyiteze imbere atabidukikije vyononekaye umushikiranganji Laurent Fabius ari nawe yari yatowe ngo arongore ino nama ya 21 kw'ihindagurika ry'ibihe arashimagiza amasezerano yabonetse aha Laurent Fabius agira ati:
Nous sommes en effet parvenus, c'est ma conviction profonde, à un projet d'accord ambitieux et équilibré.
Kuganje twaronse amasezerano atarenganya ari mu byifuzo vya bose. Ayo masezerano arerekana ingene ibihugu vyagirizwa kuba vyararungitse ivyuka vyinshi mu kirere bizofasha ibihugu bikenye mu guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe. Aya masezerano arerekana neza ivy'ubutungane bw'ibidukikije.
La notion de justice climatique.
Yamara mashamwe yigenga ho suko babibona. Tamar Laurent Samuel aserukirishamwe les amis de la nature.
Il y a eu quelques petites avancées par rapport aux demandes des pays du sud et des peuples du sud.
Harabaye icahindutse turavyo vyasabwe n'ibihugu biri mu nzira y'iterambere n'ahatari kinini. Ntanga karorero kaho amasezerano avuga ko ibihugu vyose bitegerezwa kugira ingufu mu kugabanya ivyuka birungika mu kirere kuburyo isi itoshuha ku rugero rugera ama degre Celsius abiri. Niyo ngingo ni ruhasha ku bihugu vyasinya amasezerano ariko ayo masezerano no arongera akavuga kuri yo ngingo nyene ko atagihano na kimwe kizokora kutagabanije ivyuka binungikwa mu kirere kuburyo ubushuhe butogera kuri degre Celsius imwe n'ibice bitanu. Birababaje rero kuko hanini ibihugu bikenye byashaka ko ubushuhe butorenga ugo rugero. Yamahera angana n'amamiliyari ijana mu madolari y'Abanyamerika nayo yari yasabwe n'ibihugu bikenye ngo bishumbushwe ku ngaruka mbi zihindagurika ry'ibihe na namwe tuyasanga muri ayo masezerano. Ahubwo nyabuna ari mu ngingo ziherekeza amasezerano ni ukuvuga ko azotanga ushaka kukatana hamwe byanditse ingene ayo mafaranga azotangwa. Ikibonekeje ni uko ayo masezerano uko ari kose yararindiranye igishika cinshi ku mpande zose. Laurent Fabius yari yatowe ngo abari warongora ino nama yashimiye n'ibigumbagumba vyinshi biri mu amosozi abaterereye agacumu k'umwe kuva mu 2011 aho aya masezerano yatanguye kwiyumvigwa.
En cette circonstance probablement historique qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour.
Amasezerano yitiriwe Paris azoja mu ngiro mu mwaka w'2020. Amashirahamwe yigenga atashimishije nayo masezerano yabonetse akaba yiyemeje kubandanya urugamba kugeza ronse ico yita amasezerano ruhasha ashingiye ku mategeko yerekana uruhara rw'umwe mu gufasha ibihugu bikenye guhangana n'ihindagurika ry'ibihe mu kugabanura ivyuka binungikwa mu kirere no gushigikirwa mu migambi itandukanye. I Paris mu Faransa, Diane Nahadwe, Ijwi rya Amerika.
Unaho n'umwanya w'amakuru y'inkino tujya dushikirizwa na bagenzi bacu bari mu Rwanda no mu Burundi. Mu Rwanda twumvirize mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwira amakuru y'inkino yabaye muri indwi turangije.
Mu mukino wo gusenwa ku magare, abakinnyi babiri b'abanyarwanda bagiye kwerekeza mu gihugu cy'Ubudage gukina nk'ababigize umwuga. Abo ni Hadi Janvier na Jean Bosco Nsengimana, bakaba bagomba gutangira gukinira ikipe ya Bike Aid yo mu Budage ku masezerano y'umwaka umwe. Hadi Janvier yarasanzwe ari kapiteni w'ikipe y'igihugu y'umukino wo gusenwa ku magare, naho Jean Bosco Nsengimana akaba ariwe wari uherutse kwegukana umwanya wa mbere mu isiganwa ry'amagare mpuzamahanga agaruka mwaka rizenguruka igihugu Tour du Rwanda. Abo bakinnyi uko ari babiri bazaseruka bakinira ikipe Bike Aid mu isiganwa ryitwa La Tropicale Amissa Bongo riteganyijwe muri Gabon mu kwezi gutaha. Muri iri siganwa hazagaragara amakipe 15 arimo n'ikipe y'igihugu Team Rwanda. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, mu gihe hasigaye ukwezi kumwe gusa kugira ngo hano mu Rwanda habere irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi bakina muri za shampiyona z'iwabo, haravugwa ihagariko ry'umutoza wari wungirije mu ikipe y'igihugu Amavubi. Amakuru aturuka muri Minisiteri ifite siporo mu nshingano ndetse no mu ishyirahamwe Ferwafa avuga ko Mashami Vincent yasezerewe bisabwe n'umutoza mukuru Jonathan McKinstry ngo kuko nta musaruro yatangaga. Bamwe mu bakurikiranira hafi ibirebana n'umupira w'amaguru mu Rwanda baravuga ko izi mpinduka zishobora kugira ingaruka ku myiteguro y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Hagati aho abakinnyi 32 bamaze guhamagarwa kugira ngo bazajye mu mwiherero, hanyuma hakazajonjorwamo abazifashishwa mu mikino ya nyuma ya shane. Muri uku kwezi ko kwitegura, imikino yose ya shampiyona mu cyiciro cya mbere yarasubitswe. Tugarutse kuri irushanwa rya shane rizabera mu Rwanda, itsinda rya mbere rigizwe n'ikipe y'u Rwanda, Cote d'Ivoire, Maroc na Gabon. Aya makipe azajya akinira kuri Stade Amahoro i Remera. Amakipe mu isinda rya kabiri azaba ari kuri Stade Huye mu ntara y'Amajyepfo. Ayo ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Angola, Kameruni na Ethiopia. Mu itsinda rya gatatu dusangamo Tunisia, Guinea Conakry, Niger na Nigeria. Imikino yo muri iri tsinda izabera kuri Stade Regional ya Kigali i Nyamirambo. amakipe agize itsinda rya kane ni Uganda, Mali, Zambia na Zimbabwe. Imikino yayo izajya ibera kuri Stade Umuganda i Rubavu. Umukino ufungura irushanwa rya shampiyona ya Afurika ku makipe y'ibihugu uteganyijwe ku itariki ya 16 y'ukwezi gutaha kwa mbere y'umwaka utaha. Umukino wa nyuma uzaba ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa kabiri. Tukivuga ku mupira w'amaguru, mu mpera z'icyumweru gishize habaye tombora yuko amakipe azahura mu mikino y'ibanze yo guhatanira ibikombe bya Afurika by'amaclub. Mu cyiciro cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo, ikipe izahagarara u Rwanda ni APR FC yegukanye igikombe cya shampiyona. Mu irushanwa ry'igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika, ikipe ya Police FC nizaserukira igihugu kuko ariyo yatwaye igikombe cy'amahoro. Ku ikubitiro, ikipe ya APR FC izahura na Mbabane Swallows yo muri Swaziland, naho Police FC ikine n'ikipe ya Tarabara yo muri Sudani y'Epfo. Iyi mikino iteganyijwe mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Arakoze Jean-Claude Munyandinda. Ubunaho dusimbire mu Burundi aho mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nkatubwira idonido ry'inkino zabaye mu Burundi.
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ryari rigeze ku munsi wa 11 mu mpera zindwi twaraye turangije. Mu guvitaro uri mu kibazo ca mbere gushika ubu utari bwatsindwe na rimwe canke ngunganye kuva ihiganwa ry'umwaka ritangura. Kuri uyu w'Imana watsindiwe mu maso y'abarorerezi bawo ku kibuga citiriwe umugango wa Rudoviko kwa Gasore. Uwo murwi umenyerezwa na Gilbert Kanyankore batazira Yaounde watsinzwe na Le Croco mu Rumonge igitsindo kimwe ku busa. Igitsindo cinjiye ku munota wa kane w'urukino ruca rurangira atagihindutse. Urukino rurangiye twabajije umumenyereza wa Vitaro kubona yatsinzwe n'umurwi uri mu migwi itatu ya nyuma. Gilbert Kanyankore yatwishuye ko mu mahiganwa y'umupira w'amaguru ku isi byama byashitse aho imirwi iri mu bibanza bya nyuma ishobora gutsinda imirwi iri mu kibanza ca mbere.
Kubera iki biragoye gusigura mugabo n'umupira muri football rero resulta zo zirashoboka ngira ngo n'ahandi bamaze gutera imbere cyane batanguye n'umupira ngira ngo ku isi ekipe za nyuma zirashika igatsindiye mbere ngira waravye umupira ngiye bagenze bose byatwankiye. Hari umunsi rero umuntu avyuka bikanka iminsi yose ntabwo ari dimanche uno munsi byanse amapasiyanse ibintu byose byatwankiye nuko byagenze twaramutse nabi n'umunsi utari wacu se kumva
amaze bandanye kumugira mutangura amahiganwa buza makungu ya Afrika. Hoho ico mugiye gukora ni giki umukino ubabereye isomo
umvise ko ntanguye ntwenga ntibisha kubandanya uko ntibibaho uno munsi twatsinzwe ejo tuzotsinda donc ni bisanzwe nta na kimwe ngomba kwishyira abakiriko bitagomba kubafekta mu mutwe nta kibazo tuzobandanya ni champion.
Abakunzi b'umugwi wa Vitaro bari bamaze iminsi babona mutsinda no munsi batahanye mubabwiki
ni bisanzwe imigwi imenyereye gutsinda buri gihe iyo mutsinzwe nibazi ibyashitse mugabo muri principe z'umupira ngo nabivuze birashika rwose nibahebe ekipe yabo kubera defaite imwe muri shampiyona ngira ubutatu zogira neza
barashobora kwibaza yuko gutsindwa no munsi byavuye kumumenyereza aho mubabwirike
ibyo turabimenyereye ko twebwe biba byiza iyo twatsinze naho ibyo n'umumenyereza ni ibintu tumaze kumenyera umutima wacu byo tutu turabimenyereye rwose.
Ku ruhande rw'umugwi Le Croco mu Rumonge waraye wirahiye Vitaro akanyamuneza kari kose urukino rurangiye. Juma Vitari amenyereza Le Croco yabwijwe ijya Amerika kw'iyo ntsinzi ayikeshe kwitanga kw'abakinyi.
Intsinzi twatunyoteye cyane twari mu minsi tudatsinda tumaze gutsinda match imwe iyo ntsinzi twatunyoteye cyane
kubona mutsinze Vitaro yari iri mu kibazo cya mbere mwe muri bibanza by'inyuma hoho muvuga kwe
kubona dutsinze Vitaro twebwe ikintu tubivuga ko cyane ni inyitango y'abakinyi baritanze cyane kugira dushikire insinzi y'uno munsi.
Turamenyereye ko imigwi mu mahiganwa aho mu Bwongereza imigwi y'inyuma isindi imigwi y'imbere n'ubwo mu Kenya rumwakoresheje
umukenyero twakoresheje twabwiye abakinyi bacu bitange cyane determination niyo niwo muti wa mbere ndababwira bitange kandi cyane ibice 90 bakoresha ingufu technique ibice 10 niko nababwiye
umukenyero ugiye kubandanya kugira ngo umugwi wanyu ubandanye utera imbere.
Oya umukenyero sinzo ubandanya kuko ngene nababa n'imigwi nza ndahura urabona Vitaro ifise abakinyi benshi bari mu mugwi serukira gihugu physiquement bari buzuye nanje nateguye abakinyi kuri physique icyo gituma uno munsi nababwiye physique tuzagukira kuri umupira technique munyazi ko muyifise numureke dukire physique
kwa gatandatu inyanzara ke muntara makamba nyanza united wanganije na message w'ibujumbura gitsinde kime kukindi imakamba Aigle Noir imakamba yari yiteze Interstar y'ibujumbura Interstar itsindwe impaga kuko ititavye gurukino cyo kimwe na Atletico Olympique ititavye urukino yategerezwa gukina na message Ngozi kuri stade Rukundo naha barongoye umirwi basigura ko batitavye inkino zo kuri uyu wa gatandatu kubera umutekano muke warangwe Bujumbura mu burongozi bw'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi suko babibona icegera ca mbere c'uburongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Aimable Habimana yabwiye ijwi rya Amerika kungingo yo guhanisha impaga imirwi ya Interstar na Atletico Olympique ari ntabanduka kuri uwa gatandatu kandi Reserva y'ubanza watsindiwe muhira na Bujumbura City igitsindo kime kubusa Flambeau d'Orest mu Ruyigi yategerezwa kwakira umugwi wa gisirikare Muzinga kuri uwa gatandatu kubera ko imodokari bagiriyemwo yagize ingorane z'ubuhinga bituma badashika ku gihe ugo rukino rwabaye kuri w'Imana iyo mirwi yose inganya ubusa kubundi leader Didike Burundi for Africa watsindiye ukibuga citira umugano wa Rudoviko kwa Gasore kuri uwa gatandatu Olympic Star y'Imuyinga ibitsindo bibiri kubusa Olympic Muremera w'Ingozi nawo wari uramutse wakira kuri w'Imana nyene les jeunes athlétiques y'Ubujumbura Ubujumbura Evariste nziko banya nka ijwi rya Amerika
mwese mwaduteza amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kano gatondo ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Uriya nitanga ishaka atubwire ibice bikuru byare bigize amakuru yadushikirije
urakoze cyane Aloys Bigirimana twabwiye ko ibiharuro vya mbere vyavuye mu matora y'uturere tw'igihugu cy'u Faransa ejo ku munsi wa Mungu yerekana ko abatoye badashigikiye umugambwe wa Front National uhugwanya amategeko yorosha ugutanga uburenganzira bwo kubipfuza kwimukira mu gihugu cy'u Faransa umukuru w'umugambwe Front National Marine Le Pen kumwe n'umusengeza na wiwe Marion Maréchal Le Pen bemi ntibatowe mu turere dukomeye tw'igihugu cy'u Faransa kandi n'umugambwe wabo ntiwatsinze mu karere kagira gatatu kagizwe ahanini n'abadashigikiye umugambwe wabo. Ibihugu bikomakomeye ku isi vyaraye birangije inama kumwe n'imigwi itavuga rumwe mu gihugu ca Libya aho bemeje ingingo yuko bashigikiye umugambi w'uko hashingwa leta igizwe na bose ishigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU intumwa ziva mu bihugu 17 n'amashirahamwe 4 akomeye ku isi yagiranye inama n'abategetsi ba Libya i Roma ejo ku munsi wa Mungu. Iyo nama ikaba yari iyoboye n'umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga John Kerry kumwe na mugenzi wiwe Paolo Gentilini w'Ubutaliyano. Muntara mu matora ya mbere muri Arabie Saoudite arekuriye abapfasoni kuja gutora no kwitoza abapfasoni bashika kuri 13 bamaze gutsindira ibibanza by'ubuyobozi mu inama mpanuzwa jambo murantunga ry'ibisagara mu biharuro vya mbere vyatangajwe je ku munsi wa Mungu. Salma bint Hizab El Otaibi niwe mpfasoni wa mbere yatsindiye kibanza c'umuhanuzwa jambo w'igisagara atsinda abagabo indwi n'abandi bakenyezi babiri mu gisagara cha Madraka ku birometero 150 uvuye imaka. Abategetsi mu buraru ku bushiru burengero bwa Pakistan bavuga ko igitero cabaye ku munsi wejo hapfuye abantu 23 hakomereka abandi 55 mu iduka ry'impuzu.
Cyuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika igice ca mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye nga kuri mikoro mwari kumwe na Aloys Bigirimana tubatumirire kubandanya mukurikirana ibiganiro by'i radio ijwi rya Amerika mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.